Iyi mumva ni radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe ni kaze mu biganiro vya kino gitondo bihagarikiwe na Joy Diane na Nini Nahazwe. Imbere yo kuja mu karere k'ibiyaga bigari twashikiriza ivyo twabateguriye. Reka tubanze duhe ikaze mugenzi wacu Aloyse Bigirimana adushikirize amakuru agezwe hirya nino ku isi. Aloyse, waramutse gute?
Namutse neza Diane, ndamutse n'abagiteze amatwi. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi eje ku munsi w'Imana yavuze ko ategekanya gushinga leta nshasha igizwe n'urunani, kandi akagabisha ko ashobora gusesa inama nshingamateka no gutuma ko ayandi matora mu gihe byoba ngombwa. Ibi bitangajwe nyuma yaho cyankiye ko yiyunga mu runani n'abayoboke uwo yasubiriye Joseph Kabila asanzwe afise abashinga amateka benshi mu nama nshinga amateka. Ejo ku munsi w'Imana yashikirije kuri televiziyo ko yahisemo kugena umutegetsi azoba ajejwe kuraba aboja mu runani rushasha bidakunze, avuga ko azoca yikora ku bubasha ahabwa n'ibwirizwa shingiro agatuma ko amatora rusangi. Muri Kamerune ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi nivyo byaranze amatora ya mbere yabaye ejo ku munsi w'Imana atumbereye kugena abakuru b'amanama y'intara. Umuntu umwe yarishwe n'abaharanira kwiyonkora mu ntara yo mu buraruko bushyira uburengero ivugwamo Icyongereza. Perezida Paul Biya yizigiye ko aya matora ari nyishu ku bamuneguye ko atitaho intara cumi zo muri ako karere, kandi yananiwe kurangiza intambara n'abo bahiga kwiyonkora. Abarwanyi baharanira kwitandukanya ku gihugu bariyemeje gutoba ayo matora, kandi bahiga guhagarika uwo wese ayitaba. Barishe umutegetsi umwe wo muri ako karere yari yagiye gutorera hanze y'igisagara ca Bamenda mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu, nk'uko byashikirijwe n'umwe mu bategetsi bashaka kwiyonkora Cho Ayaba. Muri Venezuela umugambi wa Perezida Nicolas Maduro uhabwa amahirwe yo gutahukana amatora y'abashinga amateka, ariko ababikurikiranira hafi bavuga ko aya matora yeje ku munsi w'Imana atabyinshi azohindura kugira ishusho yiwe ibonekane neza mu gihugu canke mu makungu. Maduro asanzwe agenzura amasentare y'igihugu, igisirikare, abashikiriza manza hamwe n'ibindi bisata bikomeye mu gihugu, ariko arondera kumugambwe wiwe Parti Socialiste Uni wo kwigarurira inama nshinga amateka, kandi bamunegura bavuga ko ashobora no kwiba amajwi no gukuraho ibisigarira bya demokarasi byari bigisigaye. Urunani rw'abatavuganwe n'ubutegetsi rurongowe na Juan Guaido ashyigikiwe na Leta Zunze za Amerika rwavuze ko ataruhara ruzogira muri ayo matora. Amerika n'umuryango umwe bwa Buraya baramaze kuvuga ko ayo matora ateye isoni. Leta y'Ubwongereza yavuze ejo ku munsi w'Imana ko icyo gihugu kigiye kuba icya mbere mu gutangura gucandaga abanyagihugu n'urucanco rwakozwe n'amahinguriro Pfizer hamwe na BioNTech. Incanco za mbere zizohabwa abakora mu gisata cy'amagara y'abantu hamwe n'abarenza imyaka 80 kuri uyu wa kabiri, nk'uko byashyikirijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Incanco hafi 180,000 nizo zitezwe gutangwa mu ndwi ya mbere. Incanco zakozwe n'amahinguriro Pfizer na BioNTech zishobora kandi kwemererwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpera z'uku kwezi. Ubushinwa nabwo butekanya gutangura isekeza rihambaye ryo gucandaga abanyagihugu. Muri Siriya igisagara cya Ain Issa mu buraruko bw'icyo gihugu carongerekanyemo ibitero cy'umuhari w'abarobeli ufashwe mu mugongo na Turukiya. Ibimenyeshamakuru byo muri Siriya byanditse cyo ku munsi w'Imana ko abarobeli bo muri Siriya bashyigikiwe n'igisirikare cya Turukiya bagabye ibitero muri icyo gisagara no mu yindi mihana yo mu micungararo. Igisagara cya Ain Issa ubu gisanzwe kigenzurwa n'umuhari w'abarwanyi SDF urongoye n'abakurde ufashwa na Leta Zunze za Amerika mu rugamba n'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu. Ibyo bitero byakomerekeje abasivile bashika 9 barimo n'abana 2.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza yose nibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ku mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ingingo nkuru rero z'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo. U Rwanda rwaraye ruhereje inkuka ya misa yo gushimira Imana iherutse kuronsa mu Cardinal wa mbere kuva Kiliziya Katolika yarushingwamo imizi imyaka 120 irarumanye.
Tugomba kwicisha bugufi kugira ngo Imana abe yikuzwa. Mu ibaruwa y'ubutungane Papa Francisco yanyandikiye antorera kuba kardinali, yambwiye ati nimujye mutunganya inshingano zanyu, mujye mugira muti turabagaragu nk'abandi.
Uyu ni Cardinal Antoine Kambanda mu misa yo gushimira Imana ku iteka aheruka guterwa nka kardinali wa mbere w'u Rwanda.
Umubano w'u Rwanda na Vatican nawo wafashe intera ishimishije, tukaba nabyo tubishimira. Papa Francisco wakomeje kugaragaza ubushake bwo kunoza ndetse akosora ibitaratunganye mu bihe byashize.
Uyu nawe ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, nawe yari mu bitabiriye imisa y'umuganuro yo gushima ko u Rwanda urufise umukardinal. Mu gihugu cy'u Burundi naho mu gisata cy'umupira w'amaguru imigwi ibiri yaserukira ico gihugu mu nkino za Afrika yose yaraye isezeye amahiganwa. Ayo makuru yose arimo turambura mu kanya isase, mube hafi y'amaradiyo yanyu mwongere musangwe ikaze. Nongere ndabaha ikaze na mwaramutse. Amakuru tubafitiye muri kano kanya turahera mu gihugu cy'u Rwanda caraye gihereje nkuka ya misa yo gushimira Imana iherutse ku kironsa umukardinal wa mbere kuva Ekleziya Katolika ishinga imizi muri ico gihugu imyaka 120 iraheze. Mubaje gukenguruka iyo teka Cardinal Antoine Kambanda yatewe harimo Perezida Paul Kagame, abepiskopi yo muri Repubulika Demokarasi ya Congo, abahagarariye ibihugu vyabo mu Rwanda n'abandi. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi niyo yabidukurikiraniye.
Numuhango wabaye nyuma yuko ku itariki 28 z'ukwezi gushize arikiyepiskopi wa Kigali Antoine Kambanda aho inshingano nka kardinali urwego rukuru rufata ibyemezo muri Kiliziya Gatolika. Umuhango wanitabiriwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame mu gitambo cya misa yaturiye muri Kigali Arena, inzu ikorerwamo imyidagaduro inyuranye mu mujyi wa Kigali. Yavuze ko yishimiye kwifatanya n'abakristo muri rusange nyuma yo guhabwa ubutumwa bukomeye bwo guhumuriza umuryango w'Imana.
Kuko Imana yatumye umuhanuzi Zayiko umuryango wayo wari mu makuba, inako natwe nyuma y'amakuba u Rwanda rwahuye nayo. Nyir'ubutungane Papa Francisco yowe na Roho w'Imana yahaye u Rwanda kardinali. Iyo duhawe ubutumwa bw'ikirenga nk'ubu tugomba kwicisha bugufi kugira ngo Imana abe yikuzwa. Mu ibaruwa y'ubutungane Papa Francisco yanyandikiye antorera kuba kardinali akoresheje amagambo ya Yezu, yambwiye ati nimujye mutunganya inshingano zanyu, mujye mugira muti turabagaragu nk'abandi. Kardinali ni umugaragu w'Imana, byose niyo n'Imana bikorera kandi byose bikoreshwa n'Imana niyo ibinshoboza.
Kardinali Kambanda yavuze ko yishimiye ko yahawe umwanya mu nama ya Papa i Roma, akaba ndetse yishimiye ko yahawe kuba kardinali ku munsi mukuru wa Bikira Maria w'ikibeho uba tariki 28 z'ukwezi kwa 11 buri mwaka. Kardinali Kambanda yavuze ko uyu munsi umubyeyi Bikira Maria aribwo yabonekeye ikibeho agatuma u Rwanda rumenyekana. Asoma misa ya mbere yari yitabiriwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame, Kardinal Antoine Kambanda yashimye Perezida wa Repubulika u Rwanda Paul Kagame waje kwifatanya n'Abanyarwanda ndetse by'umwihariko n'abakristo ba Kiliziya Gatulika. Ahashimira umukuru w'igihugu ko yahaye Kiliziya ahazubaka katedrali yereye umurwa mukuru.
Agira ngo nshimire cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika nakirwa i Kigali nka Arkiyepiskopi. Mbagezeho n'icyifuzo cyo kubaka katedrali ibereye umujyi. None ndabashimira ko nk'uko mwadusezeranyije kudufasha mwaduhaye ikibanza cyiza kibereye ingoro y'Imana mu mujyi hagati y'ahahoze gereza ya Kigali. ndabashimira kandi kuko mu bushushozi no kureba kure mwaduhaye hari agasozi kabifite icyo bivuze gikomeye twebwe nkuko Gorogota n'umusaraba wari ikimenyetso cyo gucibwa wahindutse ikimenyetso cy'umukiro none na kariya gasozi kari ikimenyetso cyo gucibwa hagiye kuba ahantu h'ubuzima umukiro n'umugisha.
Mu ijambo Perezida Paul Kagame yagejeje kubitabira iyo misa yo gushima Imana yahaye u Rwanda Kardinali mukuru w'u Rwanda yavuze ko nyuma y'imyaka 120 Kiliziya Gatolika imaze igeze mu Rwanda ari amahirwe rwagize yo guhabwa Kardinali mu gihe hari ibindi bihugu bimaze imyaka 2000 bataragera kuri uru rwego. Perezida Kagame avuga ko Kardinali kambanda igihugu kimufite nk'umunyarwanda nk'umwana w'u Rwanda wazamutse kuva abaye umusaseridoti kugeza ku rwego rwa Kardinali ibyo bikaba bikwiye gushimirwa. Mukuru Rwanda nashima Papa Francisco ku bushake yagize azahura umubano w'u Rwanda na Vatican.
Ibyo rero turabishimira nyir'ubutungane Papa Francisco. Umubano w'u Rwanda na Vatican nawo wafashe intera ishimishije, tukaba nabyo tubishimira. Papa Francisco wakomeje kugaragaza ubushake bwo kunoza ndetse akosora bitaratunganye mu bihe byashize. Ibyo nabikoreye u Rwanda gusa, biragaragara ko abikora n'ahandi ku isi hose.
Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko muri ibi bihe bitambutse umubano w'u Rwanda na Kiliziya Gatolika bakomeje kubamo igitotsi. U Rwanda ntirwahwemye kwereka Kiliziya Gatolika ko abantu bashinzwe kuyobora intama z'Imana babiciye ku ruhande ahubwo bakijandika muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Gusa Perezida Kagame akavuga ko aya mateka atazakomeza kubabera umuzigo.
Iby'uko aya mateka y'u Rwanda na Kiliziya agiye haba rimwe na rimwe ibitaragenze neza cyangwa ingorane zitandukanye ndetse biza no guhungabanya ubuzima bw'igihugu, ibyo ntabwo aribyo twashyira imbere. Nyirango ibyo twabivanyemo isomo twumvise icyabuze icyo gihe turashakisha icyo ari cyo cyose cyatuma bitasubira, kandi tugatera intambwe ubundi ubuzima bwubaka ubufatanye kandi bwubaka igihugu bwubaka n'abantu.
Misa ya mbere yasomwe mu Rwanda na Kardinali Kambanda Antoine yabereye mu mujyi wa Kigali yitabiriwe n'abakristu bake kuko ibyasabwaga ngo umuntu bitabire birimo kubanza kwipimisha icyorezo cya COVID-19 byakumiriye abatari bake, byatumye abakristu bakomeza kujya gusengera muri kiliziya bari basanzwe basengera. Uyu mukristu wo muri Kigali twavuganye nyuma y'uko yaravuye mu misa isanzwe yabereye muri paruwasi ya Ndera.
Abakristu kurikije ibyo twanyuzemo tukaturanye Kardinali, ubwo ni ukuvuga ko abakristu bashinze ubuyobozi bwarenze imipaka nk'uko nyine Yesu ababwira yabwiye Petero ngo nakomeze abavandimwe, uriya ni ukujya gukomeza abakristu bo mu Rwanda noneho bakagira ingufu bakaba bakumira ibindi byaturuka hirya no hino.
Usibye abakristu bake bitabiriye iyi misa ya mbere yasomwe na Kardinali Kambanda, iyi misa kandi yanitabiriwe n'intumwa ya Papa mu Rwanda, abepiskopi baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, abayobozi b'amadini n'amatorero n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuja mu Burundi yavuga ikibazo c'abana bo mu ibarabara mu ntara nka zose n'ibisagara bikuru bikuru bigize ico gihugu. Abenshi muri abo bana basegerereza kwera ibibazo biri hagati y'abavyeyi babo n'ubukene. Ibindi kuri no nkuru turabibaza umenyesha makuru Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Elvis Irakoze na gahungu k'imyaka 15 kaba mu mabarabara ya Bujumbura mu gwa mukuru w'ubutunzi gaturuka mu buraruko bw'ico gisagara mu Buterere kabe ya mashure mu mwaka wa 5 karatubwira uko kabayeho.
Njya mu buyanja ajya kuri wiki ujye umunani onja gufungura rana una musini kwa 5 tuzaza tugasaba imikati bajya barabu ye atari imisho kwa 5 ngagira kuronda ivyuma ngatazonde ivyo fungura
Fredna hatumwe Imana na kandi gahungu kaganiriye n'ijwi rya Amerika gaturuka mu Kanyosha mu manuko bwa Bujumbura kisa ande mu barabara kubera ingorane zo mu muryango.
Papa wanje yarapfuye, mama wanje acagenda kundi mugabo, twakora twavukana turi 5. Rero mugabo acakaca goya dutunga turi abana 5 kandi tutse tutari bibiri. Acavuka ati ngo bamwe bimenye ahantu baje bamacashira kwa mama mudogo na mugabo wacaranka. Acakati ngo twimenye ahantu tuja, mana acambwira ati ngo mbenda ronda ahantu nzoze ndara musi bizo kunda nzoce na.
Nayo byambye ndi ndayishimiye yemeza ko mu barabara bana nawe nyene narimwe bahigira ingeso mbi zirimo no kunyuya yoba mutwe. Wujanyo wa zana mtu liyaku kubwa kwa
ni alikoa ijai viratu 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 ikumene seko ni mabuja kwa side chikumyora umubi ayamacha zanyi kironda chizeko ni chibiri itiraka jeo na demi barabara bacha barabini gisha chanangula kubimene ruko njene ngoni swing nubunda chabio ni mnaka mnyeshi kushiji soko yomuri viri tarashi nda pinyoi na mire guana abi ngumu nda ibuze bali ninsara nayo numfa ihezi niho numfi nsara ndo nsinga sengsa changu igihumbi changenda ngaigura
kevina mkura sigura kwa bana umu ibarabara kenshi bahanir guana makosaba takoze kwe rugike kwe kandi kwe bagaji soniki polisi bafunguli kwa rigo oranye
haja kuisha babara chukabuli autu chaja na haja mwalipe sewe wani mkoroshe kuhuamu kwe rugu muhura ni bisanga byano hino abagenzi bawe nyene bakoze ikosa mbu nubwo buri kuratembera na watakosa wakoze baragufata wera bavuga ati murabo mu barabara
akandi gahungu gasegereza ukivuga cha rumonge mu manuko bishuburengero nakone kemeza ko katsaye karomoka kubera guturubikwa
ngorane nje muyira baguma amubita nataka ntugatoyi iye yacha bamubita bako majenzi ndaguma muyira fika mwakane ndiga kuri kinga gatatu papa rimuyira mama di Tanzania papa numufundi
umwana wunda ari mu barabara y'umugwa mukuru wa Ngozi mu buraruka bw'u Burundi namaze ukwezi kumwe yaramaze kumenya haronderera
ndagenda kurondera mu isoko ndashaka kwaje ndako ndashaka nakuti amaze kuba madina cyane ndagura nini cyero ta uta uta baba sika ngakubwa amaze kwaje n'uwa kumenya kugira
cyatagira gidimana na gahungu k'imyaka 12 gaturuka mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko mu gihugu cy'u Burundi iyo ntari hano rubibe na gitega igizumugwa mukuru wa politike bena yari hakizimana w'imyaka 15 muri iyo ntara nyene ya Karusi bemeza ko barara mu ibarabara bavuga ko baronze ubasubiza mu miryango yabo batohingishanya
atarara kuri waza go munsi tuzuje mu kwigwa rwa waza kubera hatata saba nyene ko ndasamuhira nyene nka induka ayi gice bibara kumugoro kandi je na cyaryama singyama kumugoro
Musenyeri Jean Marie Harushimana arongoye ishyirahamwe ryunganira abana bari mu ibarabara n'abafite ingorane zitandukanye ipred asigura ko imfashanyo iruta izindi umwana akenera abwirizwa kuyihabwa ari mu muryango
turabigisha turabafasha tukabagaburira tukabavuza ibyo bakeneye tukabibafashamwo ariko dufite ntumbero yuko abo bana tubafasha bari wabo mu nzu turondera akazo keza kabo mu kubafasha rero abadashobora kwiga amashuri matoyi tukabigisha imyuga biratugora ku bana baje bava kure kuko kubasubiza iwabo biratugora ariko iyo cyane batumye bava iwabo bamaze kuronka umwuga guca bakorera ino
ariko Musenyeri Harushimana yemeza ko gutorera umuti ikibazo cy'abana bo mu ibarabara bigoye cyane
tuguma turi Burundi uburyo ni bwa bundi ego bitiragerageza guteza imbere abene gihugu ariko ntibaterera imbere rimwe hari abadafite agatongo ngo barima hari abadafite imigambi hari ubukene ubushomeri bwinshi uno munsi nibwira yuko kukitorera umuti Burundi kitoroshe
muri uyu mwaka w'2020 amatohoza yakozwe nabo ca gisata cyawo ni kigeze ko gutabara na yerekana ko miliyoni n'ibihumbi 700 z'abarundi bakeneye ubufasha kubera bayeho nabi ibice 58% kwijana n'abana uwo mugwi w'abantu kandi na ukorwa ko kurusha n'indyane kuko kuva mu mwaka w'2017 hatangwe guhunguka impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania n'u Rwanda hamaze gutahuka abana barenga 35,000 nayo mu makambi yo mu gihugu hagati hakabarizwa abaharurwa 78,000 ku gisata cyita abana ku isi UNICEF kibyerekana ubuyobozi bujyanye n'igisata cy'abana mu bushinganzi bw'ubushyikirana bwabwirije ujya Amerika ko umuturama leta igiye kwibandaho ari gushinga ibigo ku mitumba byakira abana bafite ibibazo kuko kubasubiza mu miryango bitigeze bizana ishyirama eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abakunzi ba sport naho umwanya ni rwanyu igano ry'umupira w'amaboko basketball ejo kwa Mungu niho ryasozera igice cyayo cya mbere mu gihugu cy'u Burundi ekipe ya Kern iri mu kibanza cya mbere mu mupira w'amaguru naho imirwi ibiri yaserukira u Burundi mu nkino za Afrika yose yasezeye amahiganwa idonido na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
umugwi wa Musongati wari kuraserukira u Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yatwaye ibikombe wabo kuruna w'Imana waratsinzwe na Green Eagles zo mu gihugu cya Zambia ibitsindo bibiri kuri kimwe mu rukino Musongati ariyo yatangwe kwinjiza kubera mu rukino rwa mbere rwabereye Bujumbura iyo migwere yanganije ibitsindo bibiri kuri bibiri musongate yacisezera iryo higanwa bwa rubuga mbere yitabiriye mu nkero nazo zihuza imigwi yabaye mbere iwabo Message Ngozi ku kibuga cyayo ibuye mu ntara ya Ngozi yanganije na Young Buffaloes yo muri Eswatini igitsindo kimwe ku kindi kubera mu rukino rwa mbere rwabereye muri Eswatini iyo migwi yari yanganije ubusa ku bundi icyo gitsindo cyo hanze cya Young Buffaloes cyatumye Message Ngozi iva muri ayo mahiganwa mu mupira w'amaguru kandi ihiganwa ry'u Burundi ryarabandanije kundugira 13 aho Royal FC yatsinze Vitaro ibitsindo bibiri ku busa Aigle Noir inganya na Atletico ubusa ku bundi muzingana rukinzo nayo nyene yaranganije kimwe ku kindi nayo Flambeau du Centre itsinda Interstar igitsinda kimwe ku busa muri basketball naho inkino zikirarane nizo zasozereye igice ca mbere cy'ihiganwa ry'i Bujumbura Jimkana yatsinze Mutanga United ku manota 86 kuri 88 umugwi wa Lesipo nawo utsinda Dinamo ku manota 79 kuri 78 iyo ntsinzi ya Lesipo yanezereye cyane umunyereza Gatabazi Cristal ahamenyesha ko ugwaruka menyereza rufise kazoza gakomeye
yatwe twatangwe Samsona nabi nta shotsa dufise twategeza gutsinda kugira ngo dusubire kujya muri cross ya titre donc twarakoze cyane kuko David Samson atubereye nabi onayi trois défaites successives wotiragihewe cyane kuko turashoboye kuronka umwa 5 match atari gusinda ntibiheze kuko Dinamo dushobora guhura muri hotu donc dutegereza kurwana kugira ngo tutsinde kandi ni ibintu bitoroshye mwabibonye tuzeze kuri sipasa ni ekipe nshyashya Dinamo ni ekipe experience bafite confiance abakinnyi n'abakinnyi bakiri bato dutegereza kurondera umwuka zoza donc imana turi imbere niyo dushima n'ubu nibaza ko bizogana neza
Eme Christian nibigira arongo ishyirahamwe rya basketball Bujumbura inyuma y'ico gice cya mbere cy'ihiganwa amenyesha ko urugero basketball igeze ko rushimishije
turashima gose kubona basketball iratera imbere ama imigwi yariteguye urabona ubonye baraza gukina nta wumenye utsinda uhari ubona aho hari urutonde ngene zirushanya zose urabona ko zegeranye hari sangari ya gatanu itsinze ukino runka zone subiye ku ya kabiri yindi ka gucyo gucyo nibaza yuko twokwishima kuko tubona ko ikipe ziteguye neza hanyuma natwebwe ku ruhande rwa Seba naho nyine twaragerageje naho twahereye ku ngorane zijyanye n'ama transfer ingene abakinnyi bava mu mugi baja mu wundi ubunye murabona ko bimeze neza atampari zihari ingingo zigenda neza turakina
muwamenya ko icyo gice cya mbere kirangiye Kerne iri mu kibanza cya mbere ikaba yatsinzwe urukino rumwe rudende nayo Aigle Noir ikaza mu kibanza cya nyuma ahatarukino na rumwe uwo mugwi watsinze mu nkino umunani wa kinye Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana turakorerwa mu ngata na mugenzi we Jean-Claude Munyandinda kugira ngo atubwire nawe ayagezeho mu gisata cya sport mu gihugu cy'u Rwanda
Mu mupira w'amaguru urugendo rw'ikipe ya APR FC yo mu Rwanda mu guhatanira igikombe cya Afrika ku makipe yabaye ya mbere iwayo rwarangiriye kuri stade nyayo mu mujyi wa Nairobi ejo bundi kwa gatandatu ni mu mukino wo kwishyura mu majonjora y'ibanze iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda ikaba yaratsinzwe na Gor Mahia yo muri Kenya ibitego bitatu kuri kimwe umwaka wa APR FC watangiye kugaragara ubwo yabonaga penalty mu kino gitangira hanyuma umukinnyi Jacques Tisenge akayihusha Gor Mahia yahise ibyuririraho irakanguka ibona igitego cyayo cya mbere ku munota wa 16 w'umukino icyo Itego cyakomeje guherekeza Gor Mahia itarahwemaga gusatira. Icyizere cya PLFC cyongeye kubyuka habura iminota 10 ngo umukino urangire ubwo yabonaga igitego cyo kwishyura gitsinzwe na Kedin Sanzifura wari umaze kwinjira mu kibuga asimbura. Ibyishimo bya APLFC ntabwo byamaze kabiri akaya mvugo igira iti biguma bigeze ku munwa. Mu minota 6 ya nyuma Gor Mahia yatsinze ibindi bitego bibiri byinjiyemo byisukiranya umukino urangira gutyo ari bitatu bya Gor Mahia kuri kimwe cya APLFC. Umukino ubanza wari wabereye i Kigali wari warangiye APLFC sinze bibiri kuri kimwe bisobanuye ko APR FC isezererwa inzozi zayo zo kugera mu cyiciro cy'amatsinda y'iri rushanwa zirangiriraho mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika ikipe ya AS Kigali ihagarariye u Rwanda yaraye ikuyemo Orapa United yo muri Botswana yitsinze igitego kimwe ku busa kuri stade ya Kigali i Nyamirambo mu mukino ubanza Orapa United yari yatsinze AS Kigali ibitego bibiri kuri kimwe igitego cyo hanze nicyo cyarokoye AS Kigali ikazahura na KCCA yo muri Uganda mu cyiciro gikurikiraho tukiri mu mupira w'umupira w'amaguru uyu munsi kwa mbere ndetse n'ejo kwa kabiri shampiyona w'umupira w'amaguru mu kicyo cya mbere igomba gukomeza hakinwa imikino y'umunsi wa kabiri kuri uyu wa mbere ikipe ya Musanze FC irakira AS Muhanga kuri Stade Ubworoherane Musanze Etincelles FC irahura na Espoir FC kuri Stade Umuganda i Rubavu Lyon Sport ikina na Bugesera FC kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo Police FC irahura na Rutsiro FC uyu mukino nawo ukaza kubera kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo kuri Stade Huye i Butare Mukura Victory Sport irahura n'ikipe ya Sunrise naho ejo kwa kabiri hakazaba umukino wa rukumbi uzahuza Kiyovu Sport na Marine FC kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo mu mikino y'umunsi wa mbere yabaye kwa gatanu w'icyumweru gishize hari amakipe yatangiranye amashagaga muri yo twavuga ikipe ya Rutsiro FC ikizamuka ivuye mu kicyo cya kabiri yanganyije na Lyon Sport igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade Umuganda i Rubavu umutoza wa Rutsiro FC Justin Bisengimana ashima abasore be kuba barashoboye kwihagararaho bakarwana inkundura
mu by'ukuri navuga ko yuzwe n'igitego badutsinze igitego cya balarete mu mpira w'umutekano navuga yuko ni ikosa ryabaye ritoya ariko nabwo buriya ikibazo cy'imyitozo ntekereza yuko ofira meziri uko tugenda dukora imyitozo zizagenda biza ariko mu by'ukuri abakinnyi banjye nabashimiye cyane uko babaye intwari bitanze mu kibuga nk'uko byagombaga
indi kipe yazamutse mu cyiciro cya mbere ivuye mu cya kabiri ariyo Gorilla FC ntabwo yahiriwe n'urugendo ku munsi wa mbere wa shampiyona kuko yakubiswe n'ikipe ya Marine FC icyuhagiro cy'ibitego bibiri ku busa uyu mukino nawo ukaba warabereye kuri Stade Umuganda yari Claude Munyadinda i Kigali
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaba ari nonga duce tuba turabangiriye ibiganiro vya mbere twa turafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikoroma zindukanye na Joy Diane ni nahazwe amajwi yacu y'ibiganiro bitandukanye byegeranijwe na Facile Gebehu yakoze cyane twenti ku izina ry'abagenzi bacu tubikebanuye tuyifuriza kurabandanya muranirwa mu byo muri mwose turaza kongera mu bindi biganiro byacu biri mu masaha ari imbere mu kurindira twe turabifurije kugira umunsi mwiza wa mbere n'inzwi nziza mubaye no mu byanyu Radio Ijwi ry'Amerika irabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye iri ni ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Intambara hagati y'inteko zidasanzwe z'intara ya Tigre n'inteko za Leta Ethiopia yatanguye muri iyo ntara ku itariki zine z'ukwezi ku 11 yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi kura mu zabo abandi ibihumbi n'ibihumbi Iyo ntambara yatewe no kugwanira ubutegetsi bifatiye ku bwoko hagati ya leta yari imaze igihe kirekire ni yari imaze imyaka ibiri ishitse ku butegetsi yarondeye kwitandukanya ni yahahora yatwazaga hotoro igashira imbere ibitandukanya moko agize igihugu cya Ethiopia leta nshasha irikikora kugira ishireho inzego za politike n'ubutunzi zisunga demokrasi kandi zishira imbere ubumwe n'akaranga k'abanya Ethiopia Icyegera cy'umushyikirangano rero rw'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo byerekeye akarere ka Afrika Tibor Nagy avuga ko ingwano iri kiba itari hagati y'ibihugu bibiri byigenga ko ari ingwano hagati y'igice cya leta kiyoboye intara igize igihugu cyafashe ingingo yo guhangana na leta mu kiganiro umushyikirangano rero rw'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo ariko akugirana ku telefone n'umushyikirangano wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed asabye ihagarikwa ryo gutana mu mitwe akaba ibiganiro vyubaka ivyo gutorera inyishu ibibazo bihari yamenyesheje ko intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika hamwe n'abandi bakorana mu makungu biteguriye gufasha mu biganiro hamwe no gusubiza hamwe kw'abanyagihugu yamara hari amakuru yizigiwe avuga ko abatana mu mitwe bakoze ibitero n'impaka ku basivili icegera cy'umushyikirangano rero rw'imigenderanire wa Amerika ku bibazo byerekeye akarere ka Afrika Tibor Nagy avuga ko basaba ko haba amatohoza yigenga ku makuru yose avuga ku bwicanyi n'ibindi bitero byakozwe ku basivili avuga ko abo bizokwibonekeza ko bakoze ayo mabi ategerezwa kuvyishura hisunzwe amategeko ku itariki 28 y'ukwezi kwa 11 leta ya Ethiopia yatangaje ko yarangije ibikorwa nyamukuru bya gisirikare mu ntara ya Tigre yamara utana mu mitwe kurabandanya mu bice bitandukanye biri mu micungararo y'umugwa mukuru w'iyo ntara Mekele no mu bindi bice by'iyo ntara abanya Ethiopia batari bake bakuwe mu zabo n'ingwano bariko barava mu gihugu bahungira muri Sudani leta zunze ubumwe za Amerika ziriko zivugana n'abategetsi bajeje gutabara bo mu mahanga no mu gihugu ku migambi yabo kuvyerekeye ugufasha abantu barenga 45,000 bahunze intambara gushika ubu mu kiganiro yagiranye ku telefone n'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia umushikiranganje ajeje imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika Mike Pompeo yarerekanye igikorwa nkenegwa cyo gukingira abasivili ubundi bwicanyi n'ayandi mabi harimo impunzi n'abasivile bariko bahungira ingwano muri Sudani yashimikiye ku kamaro ko kurekurira amashyirahamwe mpuzamakungu y'abagira neza gushobora gushikira intaya ya Tigre atantambamye kugira ashobore guha imfashanyo abazikeneye zirimwo ibitoro ibifungurwa n'imiti. Leta zunze ubumwe za Amerika zirifatanije n'abanyagihugu bo muri Ethiopia kandi zizokorana nabo bose biyemeje kuvyerekeye amahoro iterambere demokrasi n'amahoro.